или Мисуди Америка. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mubandanya kuvyumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'igeragezwa rya kudeta mu Burundi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 n'uruhagarara rwakurikiye leta yarugaye amaradiyo yigenga mu gihugu yagiriza ko yakoranye n'abashatse gutemagaza ubutegetsi ivyagirizo abaserukira ayo maradiyo bahakanye abamenyeshamakuru batari bake bakorera ayo maradiyo barahunze igihugu kuva uruhagarara rwa politika rutanguye mu Burundi mu mwaka w'2015 havuga ko abamenyeshamakuru b'abarundi barengijana bategerejwe guhunga igihugu cabo c'amavuko basavye ubuhungiro mu bihugu bitandukanye byo ku isi inyuma kwa maradiyo yigenga bakorera atewe akongera gatorigwa mu mwaka uheze w'2017 abo bamenyeshamakuru bari mu buhungiro barishyize hamwe mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro Association des Journalistes Burundais en Exil mu mfunya punyo JB umukuru w'iryo shyirahamwe Jean-Marie Hicuburundi amenyesha ko abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro bahura n'ibibazo bitari bike mu bihugu bahungiyemwo amenyesha ko ari cyo gituma bafashe ingingo yo gushyira ingufu hamwe kugira batorere inyishu ibibazo bibabangamiye mu kiganiro muri isanga twatumiye umuvugizi wishyira hamwe ry'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro AJB Valerie Muco ari Kigali mu Rwanda Valerie wiriwe watubwira neza icyatumye mwishyira hamwe mugashyiraho iryo shyira hamwe AJB
ego icyatumye twishame nuko nkuko wabivuze turamenyesha makuru barenga ijana bahunze igihugu cyabo kubera ibyabaye mweje kubwira abari kubarumviriza ikiganiro hamwe rero turahura n'ingorane nyinshi washaka duhereye ku zerekeye umwuga wacu kumenyesha makuru twaromotse turomogwa kandi ariho abakora mu maradiyo yigenga turiwe muri ayazi za RTA za radiyo bonesha za radiyo televiziyo mesanse na za radiyo isanga nero ziraturigwa amamenyesha makuru bahunga ntibaba bagishobora kuronka rero ngene babandanye bakora umwuga wabo ariko twaragerageje turiyunga turaguma hamwe bamwe bamwe barashobora kuronka amahigwe yo gushobora kubandanya umwuga wabo twatanguye iradiyo Nzamba hari mu kwezi kw'icumi mu kakaro 2015 haheze amezi abiri gusa amaradiyo yigenga aturiwe mugabo benshi rero muri twebwe ntibashoboye kuronka aya mahirwe yo gushobora kuronka ingene bakora babandanya kuronka umwuga wabo hari ibindi bibazo rero duhura baza umuntu iyo yahunze afise umuryango urakeneye gufungura abana urakeneye ko bajya ku ishuri ibintu byose byerekeye ubuzima bw'umuntu nicyo gituma twazitereka tuje hamwe dushireho ishyirahamwe riduhuza abahungiye muri ibihugu bitandukanye turi mu bihugu byinshi bya Buraya bya Amerika za Canada muri Afurika twashobora kuja hamwe rero twashobora guca dutanguza iryo shyirahamwe AJB rihurikiyemo amenyeshamakuru bahunze igihugu
mungana iki muri iryo shyirahamwe
muri iryo shyirahamwe gusa uno munsi nabajije ibiharuro nasanze turi 91 ariko igihe tuyitanguza mbo hari mu minsi heze twari 74 twari 74 nibo bashoboye gutanguza neza na neza gishyamwe ajibere bagatora amategeko arigenga
mwari shinze mu mwaka heze hari mu kwezi
ibikorwa cya mbere cyatanguye cyari cyo gushyiraho komite y'imfata kibanza hari itariki kugenekeza ya 18 munyonyo 2017 ariko neza na neza amategeko agengaje be yashizweho mu kwezi guheze hari muri ruhuma itariki 2023 muri umwaka niho rero twakorana ago nihenze twari 73 nitwa 74 hama uwo munsi amenyeshamakuru we bahunze n'abandi bafatanyije umwuga kuko ajibewe ntigizwe gusa n'abamenyeshamakuru hari abandi basanzwe bafashanya mu mwuga n'amenyeshamakuru nk'abatekinisiyen abakameramani n'abandi nabo nyine bari muri ajibewe kuko ibibazo biduhanze ni bimwe tukaba rero tuva mu bihugu byinshi haheza Uganda, u Rwanda, Bufaransa, Bubiligi hariho Ubwongereza, Canada, Leta Zunze za Amerika za Kenya n'Ubuswisi niwe bashoboye gushyira kwemeza amategeko agenga ajibewe uwo munsi kugeza 2023 ruhuma uno mwaka
icyicaro cyaryo kirihe
icyicaro nta cyicaro tuvuga ngo kirahanaha kuko nk'uko nabwiye tuva mu bihugu byinshi komite benshi bari muri komite bari ngaha mu Rwanda wavuze uwirongo yari we Jean Marie Vianney cy'u Burundi ikigira kigo ni François Bizimana mura mumumba muri radio Nzamba wundi atetwe secretary general umunyabanga mukuru akaba ari mfasoni Josine Kaje ama Jean Regis Nduwimana nawe akaba ajejwe imigambi ya JBE ndetse akaba ari na Bertrand Ngendakuriyo ariwe ajejwe ibigega abone bagize komite mu misere imbere nuko twabivuganye n'abandi bamenyesha makuru bari hirya no hino mu bindi bihugu tugiye gushiraho amakomite aserukira JBE mu bindi bihugu bisigura yuko JBE tuzovuga ngo bisicicaro ngo hanaha
nikihe mwishinze gukora
ego ivyo twishinze gukora muri azimbo cyane no gukingira no gutsimbataza uburenganzira bwa kumenyesha makuru n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro ku ruhande rero rw'abanyagihugu n'abatwumviriza aho rero ni ukuvuga ko dutegerezwa kubandanya dushikiriza makuru naho turi mu bihe bigoye bitoroshe by'ubuzima bwacu mu buhungiro ikindi twiyemeje muri ajibewe nuko dutegerezwa kugwanira agateka k'abanywanyi ba ajibewe kurondera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bishobora gutuma babandanya umwuga wiwe hariho kandi no gushyigikirana hagati y'abamenyeshamakuru bahurikiye muri ajibewe kubandanya turondera kandi dushyikiriza amakuru abarundi n'amakungu kandi rero tukabikora ibishoboka byose kugira ashikire benshi
tuze ku mirongo ya telefone Elise aduteye akamo Elise uratwumva amiriwe tubwira irindi zina ntahuhamagaye uri
nena kwiyo no mwanya ndi mu kinama cha Bujumbura
mufise ikibazo canke cyumvira muterera
ego byose ndabishise ngagomba mbanze ndamutse Valeri ego ikibazo cya mbere aravuze yuko bomowe baturi ba maradiyo ego baromoka ngagomba ndamubaze burya mukomoka ni boba barabigizemo uruhara bo nyene abo bavuga yuko bomotse nk'akarorero ku icyo kibazo ntanze nagoma asobanurire nk'ukuri nigeze kumva kandi byari kuri iyo radiyo nyene aho umuyobozi wa Monesha FM yandikiye umunsi ngo igihe habayeho kudeta yandikiye uwararongoye kijya gitero cyo gukura umukuru w'igihugu atora n'abanyagihugu amwandikira yuko yozimya radiyo ya Rima FM ega urumenyeshamakuru wongeranira uruhara gute n'abateye kudeta icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri mbega ko bavuga ko bomowe kitagiye ubutegetsi bwari bufise nde none ababomoye ni bande ikindi kibazo cya nyuma nagomba namubaze nk'uko kubijanye na raporo iheruka gusohorwa na ONU n'inama yabaye ryari kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi bega aremezanya na Diane Hussein yuko mu Burundi ari igihugu cyo ku macuniro ego
nakoze
ibibazo byari ibyo
reka bishure mu mishure bare
ego ngeda kuri yo ikibazo cha mbere wavuze kuti hari byavuze yuko hariho abagize uruhara mu mesha makuru mu byerekeye kudeta ivyo rero sinzi ko wifite ivyemezo ariko havugwa vyinshi abahajya ugutukana gutorera iyo ko ari amesha makuru bahunze burya bagumye basaba nk'ubu ariko uravuga yarongoye bonesha yagumye asaba yuko hoba amankete yerekana neza ingene byagenze bijya bintu murazi neza ko hariho icegeranyo cyashikirijwe na procureur de la republique Jean-Yves Valentin wewe yerekanye yuko yavuzwe ko haturiwe iradio imwe gusa ariyo Rema FM bagenzi bacu batwona nyine bahuye nayo makuba iradio bigaturirwa ariko nta kindi kimwigeze ashikiriza kuri ibyo urumva rero guca uzanoti barasuruhara muri kudeta reka tuzorindira ubutungane bwigenga buzokore bwerekane neza uruhara rwa bamwe na bariya byerekeye ingene byagenze bya kudeta n'ingene amaradio yaturiwe ariko icyo tubuze mwazi ko mu maradio za inzamba naho muri abamaze kwerekana neza bakavuga ingene byagenze hari abasirikare n'abapolisi bavuze ingene batumwe bakagenda bari kumwe n'imbonera kubagenda guturira za RPA na zabonesha urumva rero urumva ugutukana gutorera iyo bakora icegeranyo cy'ukuri ubutungane bwizewe neza bugira bukurikiza amategeko bwigenga ntibari kuvuga Rema FM kuko murazi ko atari Rema FM gusa yaturiwe ikindi kibazo
ego mubandanye
ego ari kimwe kibazo yabaje ati none abomoye abajournaliste ni bande ko kijya gihembega ninde yatwara mu rujya mwanya ujya kudeta n'igihe amaradi acaturigwa ico ni kibazo gitomoye kandi cumvikana n'ijeretswe natwe dukeneye kumenya abamenyesha makuru bamwe basaba yuko ho bamatohoza yigenga kuvyerekeza ibyabaye byose abakoze abagirizwa ibi nabiriya bagashobora kurenguza umwe n'ubutungane bagahanwa hama rero byerekeye ijya raporo nayo ya Zedra Dusene nayo erega burya ibyo byose n'umugubi wigenga avuze ati mu Burundi hari abirirwa barapfa murabizi neza ko birirwa barapfa naho ingenda kuri uri mu kinama uhora wumva ahana hari yarica abantu ibiziga bitogwa none si ibiziga by'abarundi si ibiziga by'abantu baba bafashwe bukeye bakicwa kandi igihe bafatwa bari bazima aho rero niho hari ikibazo ukumenya urugero rw'ibyo ubwo bwicanyi buzabura bamugaze tuzi byo hari ama aguma ba ma enquête aguma ba Zedra Dusene akorana n'abari Burundi washaka abatanga aya makuru nyine nimwe yebwe n'abaduha makuru nimwe yebwe nyine n'abari mu mugambo uri ku butegetsi n'abatari mu mugambo uri ku butegetsi zategera bigame bose n'abaza batanga makuru mbagira batabaza abantu baba batwaka kandi bagatoka rizika
murege
ko niko nomishura sino izerekeye ibyo ariko aravuga ngo uruhara rw'amenyesha makuru ngo muri kudeta reka umunsi butunganiye bwashoboye kwigenga buzokora ibishoboka byose kugira bushobore gutohoza neza bamenye ingene byagenze abaturi amaradiyo babamenye
murakoze Peter duteye akamu nawe Peter uratwumva
hello
wi aro
ndabumva
watubwira irindi zina nahuri
nitwa Peter akindi gitega
ufite ikibazo cyangwa icyumviro
yewe mfise icyumviro nagomba guterera
yego
mwumva baravuga yuko bagize ishyirahamwe ry'amenyeshamakuru mba barakora ajya amaradiyo bavuga ko yugawe mugabo icyo kiba iryo shyirahamwe baba baragize baba bafise intumbero iyahe kugira natwe mu Burundi kuba tumenya amakuru kuko mwajya amaradiyo aturi barimwa yuburuwe kandi ibiganiro kuma bishikiriza ukuri kwame nego uri kumutonka ine info wawe ko baratanga
mwishure Valeri
yego intumbero nayivuze niyo kugira si batazi uburenganzira bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo gushyikiriza ibyumviro ku banyagihugu ibyo rero bigaca mu buryo bwinshi hari kurondera uburyo bushobora gufasha abamenyesha amakuru bahunze bashobora kubana nyine bakora umwuga wabo nicyo ajibe igamije nuko gusa ntarambiriye icyo gishimeje gushika ko rekurondera icyo cyo tuma bamenyesha makuru bari mu buhungiro bakora umwuga wabo mu mwitegenze cyane cyane ama bagakora borohewe mu kazi kabo kurazi ko z'ubuhungiro bigoye hari gukora umwuga bisunze akaranga mutima bakisunga kandi bihe igihugu cy'u Burundi ikirimo gutera intege n'indi migambi yerekeye iza gufasha amenyesha makuru abahunze ivyo n'indi migambi rero nari navuze mbere yarase kurandira ariko icyo menya cyo ajibeye ubwo bivuga cyo nyene ni association journaliste Burundi an exil iri uri kimwe abajournaliste bahunze bari mu buhungiro urumva mugabo icyo menya cyo kwavuze ivyerekeye amakuru dutanga ngira ashatse kuvuga inzama nahumura ko gushwa no munsi nizo ziko zirakora ariho n'indi radio umurisho ikorera muri Canada ugabo inzama nahumura nizo zihurikemo amenyesha makuru benshi mu bashoboye kubandanya bakora umwuga wabo turitanga kandi amakuru dukora tuba twatohoje neza icyo abanywanyi bumenya cyane cyane abanywanyi ba radio VOA bumenye neza yuko abaduha amakuru nibaze rero ngo uko ndabona batari batavuga ngo n'ubutegetsi bw'i Burundi abaduha amakuru benshi nabari mu butegetsi nabari mu ntwaro nabari mu mugambwe n'ivya mbonera ko nyo ajya police aba bari mu Burundi cyangwa bari kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu niyo baduha amakuru cyo gituma tuma tubahindura amajwi gatwe kubakingira ariko bamenye neza yuko abaduha amakuru menshi yadutanga nabari mu ntwaro nabari mu mugambwe CNDD ko nibo baje byinshi no babona byinshi
Tuse kandi ku murongo wa telefone Edward watumva.
Ego ndabumva.
Watubwira huri nirindi zina?
Denis Kandwaye Edward ndi mushankuzo ngisekara ku mutumba wa bumba.
Ikibazo canke icyumviro?
Ni cyimviro ni interano nagomba gutanga kwa bene wacu nagombye ubwame na mbere banze ndamusebe mwene wacu Valeri.
Arabumva?
Ni kuvuga interano nagomba gutanga burya amenyesha makuru ndavuga ati kije muri kiriya kingo 2015 mbavuye mu mpore nk'umuntu yakarabikurikirana ari mu Burundi ujya ntiwari kubona nka general niyo mbare azanye abasirikare na basire ndayirukiye ati tuje kuvuga ijambo ngo rwunge n'umusibizi inyuma nawe utabigwanisha ufite ni kuvuga n'icyo nusaba leta ni umubyeyi wa twese yobagirira dusubonge mugabo bikava kuri bo bakabanza bakayisaba imbabazi kubera mugabo naho atari bo bakavuga n'ingine kiba byarabagendeye nubwo tena ntuba ngomba kubabera umuvugizi ndibaza bayisabye imbabazi ntureka kubarika kuko niba yose yirigura numva ibabarire ikaba byati ntibatahuka kandi bagatahuka nta ngorane bagira
murakoze
kiriya gihe nibyo nizo nayo ndavuga ati baguye mu mporero mugani ubwo baguye mu mporero sinavuga ngo bashaka kuguma hanze kuko ndazi ubuzima bwanjye ntibworoshe
murakoze muhavuga iki Valeri
ego Edouard uya turabarundi kandi natwe turakunda igihugu cyacu urya wahunze abahunze nibo babizi ubuhunge ntibigira buryoha uko bigenda kose uri hanze y'igihugu cyawe udashobora gutaha mu gihugu wama ushaka twe turifuza rero gutaha nicyo gituma mu migambi ajibe yishira imbere hari kubandanya duhimiriza twongera dusaba yuko amenyesha amakuru bahunze bo tahuka mu gihe cyabibarutse ibinyamakuru nabyo byaturuye bigashobora gushumbushwa aho rero kugira rero dutaye urabizi rero biragoye hari ibisabwa nuvuga gute ibikenerwa gushyirwa mu ngiro kugira bashobore gutahuka bari mu mutekano ntangire kandi bakambaye bakora umwuga wabo urumva uho bimeze ubunye tubona yuko bidashoboka nababwiye ibyegeranyo byagiye birasohoka bavuga ingene byagenze by'ama manifestation ama coup d'etat ibinyamakuru byatuye bakavuga Rema FM gusa ubutumwa ni kuvuga Rema FM gusa ko byaturika nari izindi radio zaturiwe sinzi rero yuko bashaka ari cyo bashaka kunyegeza cerekeye uburyo zaturiwemo n'ababikoze ariko icyo menya cyo turabona yuko ataragira yuko dutaha uti kuki shakurabe ndagwa karorero bajya bamenyesha makuru bene wacu bari Burundi ingene bamerewe nabi ntaba rongoera disangana mwumvise barengushikishije kangahe mwiperereza iperereza biraba aho hari wabonye yuko rishobora gutuma bumenyesha makuru hariho za sense hari ubutungane akaba ari perereza rimutuma agira rimugire kire ku iterambwe bakora inkuru w'abakozi wamumenyesha amakuru wo muri iwacu Desire Sindihebura yakubitiwe mu giheta muri uku kwezi guheze wamumenyesha amakuru w'isanganiro mu rugi Jean Claude Nshimirimana yahamagwa na guverinere Buramatari Abdara amugira ku iterambwe hariho baja bigira Imana yanyurujwe n'ubu yabuzwe irengero ibaze yuko yarapfuye none abo bose muraze we n'abari korakora mu gihugu badashobora no kugira n'icyo bavuze ku byerekeye umutekano badashobora kuvuga ati haruho umuntu wo muri SNL umwiperereza yafasha umuntu yakubaguye umuntu yishe umuntu canke yanyuruje umuntu ngiye badashobora kuvuga ingorane zuko ziraba zitegwa n'imbono ya kuri zimwe zimwe none gabasha mutwemeze neza yuko byo gukunda yuko twe twotaha murazi ko nubiko bimeze mu gihugu ibyereke bizwa shingiro atamesha makuru ari mu Burundi ashobora guha ijambo utemera utemera ibyo bizwa shingiro ashaka gutora oya atakibanza bafite murabona neza yuko by'ukuri uko bimeze mu Burundi hariho icuka cotuma iciza cotuma umenyesha makuru akora mu bigenge cyane ntaze nibaza
arakoze dufite kandi Calixte ku murongo wa telefone Calixte uratwumva Calixte watubwire n'indi zina nahamagaye
ni Calixte muvugana ndi Kigali
mufise akabazo canke intererano
akabazo nendaga kubaza uwo nguwo nendaga kumubaza ko bishyize hamwe bari hanze y'igihugu bafite iyihe gahunda cyane ko bari mu gihugu nk'iki cy'u Rwanda sinzi icyo baba bagamije kugeraho sinzi ko ubu bishyize hamwe bari muri iki gihugu sinzi ko hari n'icyo bavuga kugira ngo leta y'u Burundi ibe yabumva cyane ko ari mu gihugu leta y'u Burundi ishinja ko kiri inyuma y'abarwanya leta y'u Burundi nk'uko bakomeje kujya babivuga bagamije iki muri iyo gahunda yabo nicyo nababazaga
murakoze mu mwishyure pare
uko nayikubwiye amenshi amakuru wahurikiye muri mushyirahamwe JBE nituri mu Rwanda gusa nituri i Kigali gusa hari n'abari mu zindi ntara zo mu Rwanda nk'i Kigali hariho Ubufaransa Ububiligi Ubwongereza za Canada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Kenya Uswisi n'ahandi aba bose bari muri JBE rero umva kuvuga yuko twebwe amenshi amakuru bahugiye mu Rwanda bakoraga n'abatavuga n'abari ko barwanya ubutegetsi uri kuri henda gose kuko amakuru twe tuvuga dushikiriza yumva Barundi yumva makungu yumva isi yose sinzi ko rakanenge muri adutora numva tuvuga ibiturira igihugu canke ibigwanya leta tuvuga ibihari ibiriho duha ijambo bose yabatwemereye abari ku butegetsi ntibatwemerera bamwe barabavuga canke bakatwinga ati ntibikunda ntibishoboka murazi ko bivugiye ku radiyo yanyu bonyirukana mu kazi kandi n'uno gupfa nkapfa ivyo niko biri sinzi yuko Calixte ubu umaze kumva amakuru twadushikiriza adatomoye ariko ico bamenya coco JBE ikintu mu migabo n'imigambi ikintu cya mbere ishyira imbere ni akarangamutima k'abamenyesha makuru kirazira yuko yagira umunyesha makuru muri JBE ashobora kurenga ku mategeko imwe zita deontologie mu gifaransa na etiki akarangamutima k'umumenyesha makuru kirazira kikazirizwa umumenyesha makuru ntazoba ari muri JBE uwo si wacu
murakoze dufite kandi Vincent utubwire inini zinahuri ikibazo cyangwa intererano
mwiriwe neza
mwiriwe
ndi hano i Kigali hano mu karere ka Gasabo
mufite ikibazo cyangwa intererano
bo ikibazo nagira mbaze umutumire nagira ngamubaze ati mbega ko hari amaradiyo amwamwe yagiye ahabwa imbabazi akemererwa gusubira gukorera mu gihugu kandi mbega nk'aho mwebwe mwahabwa ikigongo nyakubahwa mukemererwa gusubira mu gihugu mbega mwavyemera canke mwahitamo kuguma mukorera hanze y'igihugu ikindi kibazo ese mwebwe uko mwishyize hamwe abamenyesha makuru bakorera mu gihugu mwabamo mukorana kugira bageze baraba amakuru atomoye y'ukuri bishikiye kuri tere apana ibintu byo gukora imitima abanyagihugu ikindi intererano no kubashimira ukuntu mwakomeje mwiyungunganya byari bigoye cyane mu minsi tambutse nagira ndabashimire rero ko mwakomeje kwishyira hamwe kandi muzakomeze gutyunye na kugatima muzogahorane komeje muremesha abanyagihugu bari hanze y'igihugu ubuhungiro biragoye murakoze
Valeri
abe turakoze kudutera intege abamenyesha makuru bari Burundi ntidushobora gukorana ko turazi ko twaba tubashize mu novuga gute twoba tu yo tuma bashobora kumererwa nabi no gupfa bagapfa ariko twe uko ndukora mpora mwumva dutanga amajwi naye nababwiye yuko ahanini nk'abari mu ntwaro ku butegetsi bw'u Burundi batemera kuvuga nk'abajya bavugije cyane abashikiranga kanji abayobozi nabandi biremera kuvugira ku radio yacu nabo dutelefona twahora dukorana neza kuri Burundi mu biganiro batubwira ati murabizi nawe ko ukuno bimeze sishobora kuvuga kuri radio yanyu handi ho no gupfa nopfa ariko ibintu bimeze kunuku aho mperereye ibyo muri komuravuga muri komuramaze meze kuba kimwe nimuvuge ko ari jene yabagiye izi zyamaze yabaye ni gushobora kwa nayo namenyesha makuru cyangwa ngo tubahe ijambo tubwe tuti amenyesha makuru ari Burundi reka tubwire uko nubyifashe murumva yuko bitokunda ariko kuno dukora turakorana n'ibinyamakuru kuko murazi ko dora tuturondera amajwi muri naka mu tegeke naka yavugiye kwisanganira kuko nuko amajwi tuyakeshera bisanganiro tabuga amajwi ko twakuye kuri radio y'igihugu tabuga ko twakuye mu nuze makuru yo muri journal wacu ibyo irakogwa n'amenyesha makuru igikuru gusa nuko uvuga ibyo iyo byavuye n'umuntu ntubyitirire kandi atari wowe wabikoze atari no wabirondeye ibyo bita plagiat uburenze ku mategeko rero twa niko dukora n'ane majwi tukamwiza ireke no ngaho kuri radio y'igihugu ya Amerika turatwumva abategetsi aho ndaba bavugiye ko ama natwe tugakora iyo nkuru tukabaza n'abandi uko bazibaza nuko rero dukora ama ikindi nacyo je nagire mpumuriza abarundi bose batwumviriza nta mesha makuru ahurikiye muri ajibere anyeshatse kuvuga benshi muhora mwumva bo muri radio Nzamba canke muri cha kiganiro humura cha radio RTL twije abanyagihugu nta menyesha makuru azoshobora kugenda kuvuga ibintu biturira igihugu canke avuga ibintu atari byo abesha uko bikubera genda mu gihugu na makuru twatoje neza na makuru tubwirwa n'abari Burundi abari mu ntwaro imbonera kure y'abapolisi abari ku mitumba abanyagihugu bose badushikiriza amakuru kandi bakabitubwira n'abavugizi bamwe bamwe baratubwira ati icyo kibwisho kibazo ni ishuku ni uko nuko mwandi muvuge ko ari jewe kumvo z'umutekano wanje turabyumva nacyo gituma umwuga wacu ugoye gose muri mu buhungiro nuko duteza gukora kuko icya mbere duteza gukora tugeza gukingira umuntu yitoka umunyagihugu aduha inkuru kirazira yuko ushobora kumushyira ngaho icyo igihe rikumvikana hama bazambonera kure zikora n'ubutegetsi cyo zimukorera ko nkuko babivuga kasi kumukorera ko yagize imana bakamukubagura gusa nibamwice niko kumukorera kugira ngo ishobora kwemera yuko abaduha makuru bashobora kugira ingorane kubera twebwe kubera nitwigiwe twarishize ahumvikana ariko makuru nagenda bahumuriza makuru tubaha abajournalisti bari muri AJBE baba bakora biciye muri Nzama na Humura na makuru atomoye kandi aba yatorwe neza kirazira kikazize ko tunatanga makuru aturira
Sofoni na wenyene azuteya kama Sofoni uratumva?
Ego ndabumva.
Watubwire n'izina naho hamagaye uri?
Ehe ni twangenda kuri Sofoni ndi ngaha ibubanza.
Mufise akabazo canke icyumvira umuterera?
Akabazo nari mfise na cyakubaza ati mbe nk'igihe radio Boneta FM wemereye gakora amenyesha makuru bahunze atatu bagira ngo hava bataha cyangwa ze tugenda gutya gikende ikabazo nashaka kumubaza nataka kumubaza ati ubuhunye kurajya makuru mwahora mushira kuri internet mbona byarahindutse ubwo nta kuntu mwosubira kutworohereza bamwe bamwe barahora bayahiga kugira ngo bisubire kubagora murakoze
murakoze Valeri
mukije urumva nagenda kubwire icya mbere cyoco bonesha nizo bari ya mbere yuguruwe na bujya butegetsi ariko murazi yuko murazi yene zugurugwa murazi ibyo babanza kubasinyisha yuko bemeye gukora uko butegetsi buba buzo bategeka uko subwigenge bwo kumenyesha makuru ariko urumva sinovuga ngo amenyesha makuru y'u Burundi ngakora barakora neza umwuga wabo aho bageza ko bujya ariho ijambo ryerekeye amenyesha makuru rigira ati umenyesha makuru mwiza afite akamaro n'umenyesha makuru muzima akiriho akiri muzima un bon journaliste c'est un journaliste vivant icya mbere umumenyesha makuru abantu ategerezwa gukingira ubuzima bwiwe rero kuri icyo kibazo cyerekeye bonesha naco hariho iyindi yuguruwe isanganiro ariko nibisigura yuko amesha makuru baje bava mu isanganiro cyane baje bahunze bakora muri bonesha yuko bisigura yuko ubuzima bwabo buzobujwa bukingiwe mu gihe boshora gutakara bonesha yuguruwe bisico bisigura na gatoya nababwizerekeye gutungana bwigenga nababwizerekeye amatoza tereza kubagira bamenye neza icaturiye bonesha icaturiye isanganisha turiye RP yandi bande babikoze ba batumwe n'abandi abantu barenikisha imbere y'ubutungane bahanwe gutyo niho zobona yuko nani mategeko yose bazaba bayubahirije azoshobora gutuma umenyesha makuru ataha muri munda akabandanya akora umwuga wiwe ariko gushwa uno munsi ko bimeze sinibaza yuko hari umenyesha makuru yahunze yo kwifuza gutaha urazi uko bimeze mu Burundi.
Dufite kandi Eugene, uratwumva?
Cyane ndabaramutse ndaga kuri za Amerika.
Mwaramutse, mutubwire indi zina naho mpamagaye muri?
Andi ngambwe zagara cya Bujumbura.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Yego, mpereye ku ico yahereje ko avuga yuko atamenyesha amakuru yahunze ashobora gutahuka. Ibyo nka twega bene igihugu twabonye ivyabaye dufatiye 2015-2016. Icyo ku Barundi w'umutima nawe cyotangaza kuko banka gutakwira bazi amari bashyize bakoze ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma uri kuriweza ukuntu ariko avuga ngo hari abantu bo muri leta bakorana b'Ubugiriki byemfata ko ari za mvugo zabo zo kugira ngo wumve bene igihugu yuko kumbure hari abantu bari kumwe kuko uri kuraba ibi bintu abo bazungu bakunda gusohora abo ba ZDR Hussein basohora ibintu usanga ariko bafundika nabo nyine bari hanze bahunze zo kugira ngo bandike uruga igihugu ariko nkabazwa n'ukuntu umurundi azi ko ari umuvuka gihugu yuba gukomba guturiye igihugu kiwe cyamwibarutse ibyo birambabaza cyane usaje nkagwe no muvunira niba by'ubujimu bajibuntu biyumvire ko ari abarundi bakeneye kuba igihugu cy'u Burundi basaba ikigongwe haba batahuke mu gihugu kuba igihugu cyacu cy'u Burundi kuko uzoguma bavuga amajambo aturi igihugu kukurenganya abantu kukurenganya igihugu kuvuga amajambo atana waba bayakuye amajambo bifondeye ntacyo bizobashikanako nicyo navuga nuko nubabwira bakareka bene igihugu bagatekana bakikorera imigambi yabo ata abantu bagomba babesha ibyo babesha kuko nacyo bizobashikana
ko reka bishure mumwishure
mfatiye nk'abarundi bene bacyari mu Rwanda iyo numvise ko bazwe gutahuka birambabaza cyane naba abarundi bari bahungiye Tanzania bose ariko baratahuka basanga ibyo byaratunzwe neza nta muntu n'umwe akurikirana n'ikintu na kimwe
reka bishure
nicyo gituma rero abo bantu biyemeza kuvuga ngo bagize ibintu by'iradiyo biri kunuzeya iradiyo nta na hamwe izwi nibareke gutesha umwanya bene igihugu urabona ko twinjira mu mizi y'amatoro tugiye kwinjira mu mizi y'amatoro
reka bishure
gutesha umwanya abene igihugu twikorera imigambi y'iterambere dushyire kwiteza imbere hama bonabo nimba babona yuko ubuhungiro bwo buzoshyira ku byo bashaka kandi bazibaza yuko botesha bagatwa ko nta kibazo bazobashikana
ku
bintu z'ibinyoma nima ndabyanka nawo bizobashikana
mu mwishyure Valeri
ngo ejo ndakuramukije ngo umva hanini ashikije icyumviro ciwe uko abona amenyesha makuru bahunze n'akazi n'ibyo bakora ariko ndibaza yuko ngira ntaharumva nko mu nzama canke umura canke abandi amenyesha makuru bahurikiye muri JBE bagira baturira bavuga ibintu byo guturira igihugu sinzi ko ari twe duhora tuvuga ngo sema winuriya canke uriya mu kubera emera yishyirizwa shingiro rigiye gushyirwa mu ngiro rigiye gutorwa sinzi ko ari umenyesha makuru muri radiyo Nzamba ahora yigisha za ndirimbo za mbyino abana bato bariga muri primaire babigisha kakabishe bari bababwira yuko bobandanya bazibuka kugira babibe urwango n'inzigo mu mitima yabo sinibaza yuko mu makuru ahora yumva y'Inzamba canke Humura ahora yumva abantu bahamagarira Abarundi gucanamwo sinzi ko muri Inzamba no muri Humura Eugene ahora yumva umuntu radiyo Inzamba yahaye canke Humura yahaye ijambo avuga ati Abarundi marane Abarundi bamwe ni ba Mujeri abandi n'abansi b'igihugu sinzi yuko abantu nk'abo barabashamira Inzamba canke Humura aravuga guturira urumva muri icyumviro cy'iwe ngira amakuru ukuri gora kuvuga mu makuru abamesha makuru bahunze harabashikiriza ngira ndi mujyohera hari abantu badakunda kumva ukuri situ iyo ari ukuri kuvugwa ku muntu asanzwe ashigikiye ko abari gakora amafuti ariko icyo no menyesha cyo cyo jene ndetse nibizopfa bishitse mu amesha makuru ari ke muri JB aho babirugwango hagati y'abarundi aho bazana imvugo zo gucanisha n'abarundi ibyo nibizopfa bishitse
murakoze dusa kandi viateur viateur uratwumva
ego mwiriwe
ego gabanya nimba uri hafi ya radio ego gabanya volume ya radio
ego naigwe na ugi naigwe yo
ariko ubu mwovuga irindi zina ryanyu naho muri
ejo nitwaragira mungu ndi mu gihugu cy'u Rwanda
ego mufise ikibazo cyangwa intererano
ego bwa mbere nagomba ntangure gushima ahanini twigoro twabaye hagati y'abamesha makuru bagurikiye mu nzamba navumura kuko iyo batabaho nibaza yuko abarundi ari inkuru nyinshi baba batamenya kuko naho ariho abatabona twigoro turiho ariko nagomba ngire ko mbaza n'utubazo bariri muco bega humura n'inzamba ko ziriho hama na JB ikaba yarabayeho uburyo bukoreshwa mu nzamba navumura bugiye hamwe ntimwibaze yuko ariho igikorwa kumbure gikorwa cyokorwa neza ama ikindi naco muri kazoza ishirahamwe mwaba mwiyumvira yuko ishirahamwe rizohava rihuza abamesha makuru bagatangira inkuru hamwe canke bazobandanya bahurira mu ishirahamwe mugaba mwe bava hariya n'ahandi nko muri humura n'izamba canke andi maradiyo nkuko wabivuze asanzwe akorera hanze ikindi naco nagomba kuvuga ni kubijanye ukuntu amakuru abanyagihugu bayaronka murazi yuko nka humura canke izamba canke izo zindi zose zidakorera mu gihugu umunyagihugu ateza kuyumviriza ari uko afite aga telefone kagezweho bita smartphone kuko nk'amakuru adushikira nuko mu gihugu hari ahantu kugira bumvirize izamba canke humura hariho usanga umunyagihugu arisha 200 arisha 300 arisha 100 naho ugasanga hari abaja kuyumviriza avuye ku mutumba uyu akaja ku wundi mutumba muri kazoza muribaza yuko abamesha makuru kwinguvu zagiye hamwe mugashiraho ishirahamwe muribaza yuko mushobora gushinga nk'umunara ku buryo abanyagihugu bari mu Burundi bashobora kumviriza makuru bitagoranye n'uwo badashobora kuronka iyo smartphone murakoze
murakoze mu mwishure bari
nagera kumenyesha ko inzamba radio inzamba yatanguje n'amesha makuru bahunze bari bavuye mu myakuru nyamakuru bitandukanye aho itatse rero nanahumura humura n'ikiganiro cya radio RPG by'abanyagihugu mba ko RPG yagumyeho mugabo inzamba ni radio nshasha humura yoyo ntiyano cha radio RP yagumyeho urumva yuko abamesha makuru urumureta basho kwiyungunganya bakabandanya mi radio yabo inzamba yoyo ni radio shasha yashizweho n'abamesha makuru baje bava mu bindi binyamakuru bitandukanye byari mu Burundi Bujumbura n'ahandi nka za Gitega ikibazo rero cerekeye rero abatatu nibyo ni kibazo gikomeye rwose kuko ntahandi ahanini dukisha amakuru ni kuri za WhatsApp niyo ngurane dufite AJB biri mu biri kuriga ngene abamesha makuru twoshobora gutuma amakuru yacu ashyumvikana ahanini hashoboka ni kuvuga ashobora kuronka abarundi benshi cyane n'ujya mu Rundi ari ku gatumba adashobora kuronka amafaranga yo kugura aga smartphone ngo ashobore gushyiramo WhatsApp kugira ashobore kujya dukurikirana ibyo rero biri mu bibazo biduhanze cyane kandi bitubabaza kuko n'ujya tegura amakuru ukayashikiriza mugabo ukabuze yuko abo wateguriye bose badashobora kuyaronka urumva yuko biratubabaza ku mutima mugabo twagiye hamwe kugira dushobore kurara ngene ibibazo mwe n'ibyo dushobora kubikemura urumva rero nuko bimeze ikindi naco nashaka guhumuriza ndakugira yuko ataco tutazokora no imigambi iri imbere igeze kure turavugana nabo n'abadufasha yuko twashobora amakuru yacu yashobora gushikira abarundi benshi bashoboka ko abanyamahanga bobo bazima kuri za WhatsApp bacishe kuri za Twitter n'andi za Facebook barabibona ariko dukacyagacanye cyane abarundi ibiganiro byacu yaganiro bihamagarira abarundi kwiyunga kujya hamwe ibiganiro bihamagarira abarundi gutsimbataza inkwara ya demokarasi ibiganiro bihamagarira abarundi kwitabira ingendo yo gushyira imbere ubutungane gushyira imbere umubano mwiza gushyira imbere kurwanya injyane z'amoko ibiganiro bishobora gushyikira abarundi benshi ko turazi yuko hariho benshi bakora bigisha ko bigisha abarundi bagucanamwo ibyo turabizi icyo gituma ari ibiganiro byinshi twagiye tubashyiraho mu maradiyo yacu ngira byinshi bimwe no muramubyumva biraba iby'ubutungane biraba by'agateka kazina muntu biraba ibya politiki no guhamagarira abarundi kugira ingendo yo gushyira hamwe gusubiza hamwe tukunga ubumwe twahorana mu minsi yeze mugabo uri kubura twese karaba uri kubura hungabanywa ahanini n'abari ku butegetsi Burundi.
Ezekiel uratumva? Ezekiel ntawe dufise ku murongo wa telefone. Dufise Desire uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho muri akabazo n'intererano?
Twagizimana Desire.
Muri he?
Ndibumbura.
Mufise ikibazo canke intererano?
Yego mfise ikibazo.
Yego.
Ikibazo namubaza. Aro?
Ndabumva.
Yego Desire. Ndakumva
namubaza yuko ubwo buhinga batoye bwo kwica izo radio. Aro?
Turakumva.
Yego turakumva Desire.
Ubwo buhinga batoye bwo kwica izo radio nibaza ko byari inyungu z'igihugu batoza kubukoresha hanze ubutahukana mu Burundi kuko mu Burundi n'amahoro.
Kabishure mumwishure Valeri.
Yego. Ubwo Desire ngira abaje ikibazo naye jeneri yabajije ngira yumvise inishu nahaye jene hari ibisabwa yuko kugira umuntu ashobore gutaha ibugiye umuntu yahunze abazi igituma yahunze kandi yabona ibyatumye ahunga bikiriho nashobora guhunguka ngo niko nobivuga hama ibyo nazavuga ati uburyo twakoresha yaba mu buryo bwerekeye abantu bumenyi bw'abamenyeshamakuru yabangira n'ibindi ibyo nabyo ngira nafe turifuza gutahana yamubwiye yuko mu migabane n'imigambi ya JDE harimwo kurondera uburyo amenyeshamakuru botaha mugabo bagataha umutekano wabo uhari ukwiye kandi akaba ari n'ibindi bisabwa byerekeye ubutungane byerekeye ingene amaradiyo aturiwe amaradiyo aturiwe agashobora gushumbushwa bivanye n'ubutungane bigira byigenga bushobora gukora amatoza atomoye kandi bugashyira imbere intahe uwo wese yagirizwa icyaha cyakorewe abamenyeshamakuru bigenga urumva rero Desire nazo turabarundi kandi burya turakunda igihugu cyacu nimwibaze ngo mwe muri ngaha mu Burundi ngo mudusubira gukunda igihugu turagikunda muri bene wacu hari inshuti n'abagenzi batwasize ngaho benshi cyane bikaba ngo mboneye n'akajya kubatasha ariko umenye yuko natwe dukunda igihugu cyacu kandi twifuza yuko twakorera umwuga wacu mu Burundi tutari mu mahanga twarahunze.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire Valerie Muco umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro AJBE. Hari uwigeze kuvuga ko ari mu maradiyo amwe yari yaturiwe yasubiye kugurwa yari yugawe ayo maradiyo mubona akora gute?
Amaradiyo ayahe ari Burundi?
Ego
akora neza kuko hari amakuru menshi tutubonka tutuye tutashobora kugira tutapotaje nzuzo tutari hagati mu gihugu n'abari mu gihugu ndetse ntibamenya byose ariko nagenda batera inkunga ndabatere intege babandanye umwuga ukomesha amakuru uragoye abamenyesha makuru bene wacu aba Jean Claude Nshimirimana Adezesi Ndebura n'abandi bose batoroherwa mu kazi kabo kubera hari abantu bataryoherwa n'ukuri baba ariko baravuga nagenda batera intege babandanye n'uko bimeze mwuga wo kumesha amakuru ariko bameyuka yuko umesha amakuru mwiza umesha amakuru afite akamaro igihugu n'abanyagihugu ari umesha amakuru muzima babanze bicungere peke umutekano wabo.
Hanyuma mwavuze ko hari ibibazo bitoroshe abamenyesha makuru bigenga bari hanze bahunze bafisemwo biducira ku mayange?
Ego ahanini murazi n'ubukene yuri mu mahanga utagira isaganirizo ahanini no kuvuga abatashobye kuronka amahirwe yo gushobora kugira gukora mu maradi agarondera uburyo hirya no hino tubaza agafashanyo tukagasabikanya hari benshi rero bazi imiryango yabo umva rero ko bigorana ngene ashobora gutuma umuryango ata mikoro afite atakora ahanini washaka imigabo imigambi myinshi turiko twatanguye umurajide twe turafashanya n'abantu basanzwe bafasha amenyesha makuru niyerekeye nyene abo nyene batagira mikoro batashoboye kuronka ingene bashobora kubandanya umwuga wabo icya mbere bagashobora kuronka ingene bandanya umwuga wabo kuko burya ubuhinga bwa none bya interineti n'ibindi biraha biratanga uburyo bwinshi amashasi menshi yo gushobora gukora ukabandanya umwuga wawe atari bimwe byo kugira ngo muri studio ugashikiriza amakuru yawe ugacisha kuri emeteri ikaja kunye imanga ikaja hehe ni uburyo bwinshi dushobora gukora hari ibinyamakuru byandikwa interineti abo rero niyo migambi rero cyane cyane ihagaze kuri ibyo twatanguye muri ajide n'ibyo natuma kandi bashobora no kuronka agashahara agashobora kubeshaho imiryango yabo.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Elia. Elia uratwumva?
Ndabumva cyane ndabahaye kiriwe cyane
rwose. Yego mufite mwatubwire izina naho muri?
Ndi Bujumbura mu Burundi nitwa Sengiyumva Elia.
Mufite ikibazo cyangwa icyimbura muterera?
Ndaramukije n'umukamire ndagomba guterera muri kino kiganiro muri isangana gikurikiranye kuva kitango.
Yego.
Nashaka kukwibariza mutumire mbega nk'ubu unye muri hanze ibica bibagora rwose kugira ngo muronke amakuru naho twufite duciye kuri WhatsApp na Facebook amakuru muba muriko murashyikiriza mengo ni amakuru muba mufite icyemezo mbega mubigenza gute ko tubona mutaba muri ngaha anye mu gihugu mu migambi mufite icyo byuma muba musaba bishinga nka ajyari nko gushika nko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe murashobora kuba mwabishyize ibyo byuma kugira ngo bantu bakunda ibiganiro byanyu nka kepe dora kepe tubona kuyumva kuri Facebook hamwe no kuri WhatsApp ndabona nka twebwe turi mu bukene nyakubahwa mumenyesha amakuru muraraba mugerageze mudufashe byuma mu bishinge twumvirize kuri FM bisanzwe kubonye aba banyakubahwa bo kwirakira kijyanye n'ababikora mu
murakoze Valeri
ngira kanyuze naje kimigeze avuga ko hari umugambi wo gushaka gushinga ibyuma agati mu gihugu kugira ngo amakuru ashobore kumvikana kurumva ko ibyo byoshoboka Burundi ikibazo yuko leta yo twemerera urazi ko no gusa no batashobora kuvuga yuko batwemera yuko ari amaradiyo bashobora kuyizera bagashobora kuza barayavugira ko ariko ndaguhumurize Eliasi amakuru aca muri inzama na humurana za radio muri shonya n'izindi muzozumba ziravuka amakuru burya tuyahabwa n'abanyagihugu abanyagihugu nabyo ahanini benshi bibaza yuko amakuru aca muri aya maradiyo ari y'abamenyesha amakuru bahunze yuko ari amakuru ngo duhabwa benshi bavuga yuko ari amakuru duhabwa n'abatavuga rimwe n'ubutegetsi ariko barahembera rwose burya ibi niko birashyira mu Burundi biraba bose si kubera ngo umuntu arimbonera kure si kubera ngo ari mu mugambwe CNDD-FDD yuko ivyerekeye bitamuraba yuko abapfa bitamuraba benshi badushikiza amakuru washaka bari muri izo nzego bari mu nzego za leta bari no mu biro by'umukuru w'igihugu araduha amakuru mu nama nshingamateka abakuru b'imitumba abo baguverineri bandi bose turavugana baratubwira baraduha amakuru abwiye ati ibyo umbajije ni ibyo cyangwa si ibyo bimeze uku byagenze uku ariko muri afite ijwi ryanjye ridashobora guca muri amaradiyo yanyu kubera kumva umuzi na jewe ntabwo nshamirirwa nabi ikindi ngaha hagati mu gihugu ibintu twumva rwose hajya muhora muri baduhindura amajwi ni kumva z'umutekano w'abaduha amakuru w'abanyagihugu.
ico rero nico nagende mumenyeshe kandi bose bavyumve abaduha makuru na barundi bo mu mihingo yose mu bwoko bwose bo mu migambwe yose bo mu novugangira ubuzima bw'igihugu bose dore yase gushika hejuru n'abantu twakorana kuva turi Burundi abise mu migendere myiza kandi amakuru yacu barayumviriza nagendira abarundi ntibagira se kuza barahendwa bahendwa na bamwe bamwe bari mu ngambo yo ku butegetsi namwe bamwe bari mu butegetsi aza ngo radiyo nzama na humura na za radiyo ngurisha yuko ngo bavuga ngo ibintu ibinyoma si ibinyoma tuvuga kuko amakuru dushikiriza turayemanga burya hari ikintu kimwe abantu bakunda kuyobagiza haramenshi amakuru henshi yo ku isi dufatire nk'abo mu Rwanda muri radiyo Mirikorini none ntibagiye kuburanishwa muri sentare mpuzamakungu kubera imvugo yabo iturira imvugo icanisha n'abanyagihugu bakoresheje none twebwe ko ibyo tuvuga gica byumvikana ku isi yose inyungu twe tuba dufise n'izi kugira umunsi uri izina tuzaba tuje imbere duseruka batwara imbere intahe imbere y'amasentare mpuzamakungu canke sentare z'i Burundi kubera ibyo twavuze biturira igihugu nta nyungu tubifisemo twebwe turabarundi dukunda igihugu cacu abamenshi makuru yavukiye muri JBL ntiyagire umuntu azotwihenda ko turabarundi nk'abandi kandi dushaka yuko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduka neza abarundi bagasubira kuja mu gihugu gitsimateyemo demokarasi ubumwe n'amahoro nico rero cambere two turagwanira ajya makuru turadushikiriza nta na rimwe twe twifuza kuvuga makuru niyo tuvuga makuru mabi tunovuga kari mabi yerekeye amakuru mabi yerekeye igihugu cacu icyo yavuga turyohewe tuyavuga umutima ubabaye cyane kuko ni igihugu cacu kandi abakibamwe ni bene wacu mwe muri bene wacu muri abagenzi bacu muri abarundi nkatwe kandi turabakunda kandi turakundana kandi benshi barazi yuko twagumanye imigendere myiza
murakoze Alphonse aratwakuye Alphonse uratwumva
ndabumva neza cyane
ego ngo tubwire irindi zina naho muri n'ikibazo cya intererano
bo asesebewe ntabwo bihagaze iko numvise nakuye umwese mukuru bakora kuri radio bodeta za RCA iramba n'izindi
alo ego
icyo nagira afite izina yihereranye ahanini ntabwo nari namenye ko muri mu kijyanye na kino iradiyo nk'iyi ni radiyo ndayikunda cyane cyane rwose ibyo bisiye ariko rero kugira ngo umuntu aronge yameronke amakuru hari ukuntu se yarabese amanimero na telefone kugira ngo umuntu yaba aronke amakuru mu kirundi mu giswahili kugira ngo umuntu ajye yumva agahita
ego
cyerekeye iyo radiyo yanyu ni kuri mwa mukozi cyane hamwe mwoza murampa amakuru amakuru cyerekeye uwo musinga ntayo mwasomiye ariko asanga umusozi byerekeye akazi bakora ari amusinga bahunganye biranezera cyane kuko ntibagasaye barashakora umuntu wabo uko uri ahubwo icyo ni umusaba nuko nta kirenge kwanza na musaba kuko jewe ni umusizi wa cyane nezeye ku mutima nawe bakorana n'ibinyamakuru bakorana biraduhumuriza cyane biraduha ibyizero binini cyane biraduha kubona ko nk'uko akaranamusima k'indirimbo y'u Burundi y'ubusasi yavuga ngo warafungiye ntibasuye barafungiye ntibasuye nukuri turasaba ko abanyarwanda nabo barakoranye muri afurika duhabwe n'ibindi bituma yagiye hariya ibindi bya hariya ariko kugeza ubu n'umunsi imitima yacu yataremye yasahagaze irarindiye umunsi wo kuruhuka
murakoze
tumushimire cyane namwe twembi tubashimire twizera ko mubyo duha amakuru no hanyuma
murakoze dusa kandi Ezekiel uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uri amwe n'ikibazo cya intererano
iyo ndorere Ezekiel mu gisagara cya Bujumbura
yego
nagomba kuramutsa uwo mutumire alo
ndabumva mubandanye
banza munda mutezi wo mutumire
arabumva
cyabere nagomba kubashimira kukigoro bagize bakiyaranja ku buryo bashoboye kugira abarundi dushobore kumva makuru. Ariko rero tukagira ikibazo mu Burundi, turembejwe n'ubukene, ntidushobora ayo maradiyo yabo kenshi usanga yumva abantu bakoresha za WhatsApp, amatelefone agezweho. Twe uturadiyo dushobora kumviriza ntitujya dutembereza kuri FM dutumbereza urushinge. Hagomba kumubaza nti mbega mu migambi bafise buba bariko biyumvira ku munyagihugu mutonya, na cyane cyane ko bavuga ko batehoza amakuru yo gushikiriza Abarundi.
Abishure?
Hello?
Yego. Muheraheze ikibazo abishure mu nyarusa.
Hello?
Yego, yego. Nyarusa nyarusa ikibazo.
Icya kabiri nagomba kubibariza, turumva ko kenshi amakuru badushikiriza ko kenshi usanga ari amajwi bahindura umuntu, umuntu udashobora kumwumva uko ari, tukagira amakenga ati none bajya abantu babahindurira iki kandi baba bari kubavuga ukuri.
Reka bishyure, mumwishyure Valeri.
Ego, icyo yo ni inyishu yumvikana kandi nigeze kuyivuga. Ivyo bisanzwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru, aho uhindura ijwi ry'umuntu yaguhaye amakuru ku mbo z'umutekano wiwe, kuko birumvikana uko bimeze mu Burundi, ntibemera yuko hagira umunyagihugu atanga amakuru avuga ingene biko biragenda, cyane cyane bizerekeye ubwicanyi. Nje gituma rero tubahindura amajwi, hari na washaka n'abari bavuga ati je nimumpindura ijwi, ndabyemanga byo mvuze mugabo muyima twagira ati kumva z'umutekano wiwe burya ntazi neza, ngira ntigeze yumvira neza ko kuvugira ku maradiyo ya Inzamba umuntu acanye za radio Murisho kenshi abategetsi Burundi barabifata ukumengo ubugize amakosa, kandi haramaze no kubihogwa yano bahana uburero nkabungahe. Nico gituma tubahindura amajwi. Ize rero umwuga amategeko y'umwuga wacu arabitwe kurira ahanini nuko igikuru gusa nuko umenyesha makuru aba yizeye iyo nkuru, abazi yuko yatohoje iyo nkuru, kandi uwo ariko aravugisha ntaba yamuhinduye ijwi, ariko aba ariko aravuga ibintu by'ukuri. Kenshi mpora abahodora twandikirana nko kuri za WhatsApp nabwira nti rega ajya makuru utanga muze no mugenda murabe makati yanyu aho twatanze musa makaya mugende murabe ko atari ibyo nje biba byavuzwe, kuko twe nababwiye ko tuye turemanga neza cyane amakuru dukora, kandi tuba tuzi yuko twayatohoje. Ayo tutashoboye gutohoza neza turayihoza tukarengana, kuko nta kundi gutanga inkuru zidatohojwe neza bifise ingaruka mbi cyane umenyesha makuru no kuba ariko barayumviriza.
Yego, amakuru arangiza dufite Pierre Chanel batwumva.
Urumva cyane n'amahoro.
Unyarutse cyane mu kibazo cyawe ku mwanya ugiye kuturangirana cyangwa intererana.
Yego. Yego. Nagomba kumubaza kuri ibyerekeye amaradiyo, nako ari amaradiyo yugawe. Radiyo Isanganiro yari muri amwe yugawe. Amaradiyo abonesha FM muri iyi minsi, ndumva kumenga mu butungane ko baragomba kubemera ko basubira gukora. Isanganiro yo isanzwe. Kandi nayo nzenge kiravuga. Yavuga tukimwe nuko yavuga cyo kimwe n'ibindi. Ni gice cyo gituma mwebwe mudakurikira mu butungane kugira ngo baborohereze namwe musubire mu demokarasi mu gihugu, kuko urumva muciye imbanda yamukesha kuzahumura nizo z'inzamba, kandi izo radiyo zanyu zarawujijwe gukora zikabizwa n'inzego zifitiye uburenganzira. Birumvikana yuko namwe mpamvu ko murishyira mu mitego.
Reka bishyure bareri mu mwishyure.
Yego,
yego. Icyambe cyo Chanel umenya nuko iradiyo izo amaradiyo uvuga akorera mu mahanga amenyesha makuru bahunze ntiyangiye gukora mu Burundi, kuko ntiyigeze asaba urusha gukora mu Burundi, nta goete bigeze batanga muri sense wo gusaba yuko yokomererwa mu Burundi ku mbo zumvikana, kuko mugiye kuvuga ngo maradiyo yuguruwe. Twe tubona yuko hari ikibazo kigihari cerekeye ubutungane, amatohozwa yarakozwe kuzerekeye kudeta na manifesto n'ibyagirira kurikira byose, ariko namurazi neza yuko mu cegeranyo ca Procureur de la République bavuzemo iradiyo imwe gusa yaturiwe ariyo Rema FM. Ibyerekeye Radio Televiziyo Renaissance, ibyerekeye RPA, ibyerekeye Bonesha, ibyerekeye Isanganiro nta kintu na kimwe babivuze ko. Ni kubera iki? Barafise imvo badashaka yuko bijya habona. Ibyo byose byerekana yuko hataragera yuko dutaha mu gihugu tuzi neza ko umutekano wacu uzocungerwa neza, kandi yuko umwuga wacu uzokuba izo twakora mu bwigenge. Nicyo tuzana nacishuye ariko nuko bimeze rero mu gihe bitarashobora kuja mu buryo simutwumva igituma umuntu atahatatataki akishira akitwara mu menyo y'ingwe
muri make cyane hasigaye umwanya muto cyane mise guhunda ibihe mwashikiriza ubwa nyuma mutora mwashoboye kuvuga muri make cyane
yego jirashaka guhumuriza abarundi bene wacu abamesha makuru bahunze barukiye muri ajibe n'abarundi nkamwe kandi bakunda igihugu cyabo ntiduzova tubuza amakuru aturi igihugu acanishamwe abarundi canke amakuru yose yoza ahungabanya umutekano w'igihugu siyo ntumbero yacu dufise ajibe dusi ntumbero yo gufashanya hagati twebwe amesha makuru bahunze tukabanya dukora umwuga wacu kandi tugashobora gushira imigambi ishobora kuduteza imbere nico ajibe twayishiriyeho ngira nico none ushobora gushikiza abarundi kwahumuriza yuko tutazofadiwe mu kizi cacu no gutanga amakuru ataco afasha
murakoze yari umutumire wacu Valerie Muco avugira ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abarundi bari mu buhungiro AJBE twariko tuganira mu kiganiro muri sanga turashimira umutumire wacu dushimiye abagize uruhare muri iki kiganiro abaduhamagaye bagashikiza ibyimviro byabo bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugire ibihe byiza
Iyi muva ni radio ijwi ya Amerika.